bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe.
Abashyitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizoza na tasuko tuzorema ngo tubironke aho inzara yatwishi yatunonosora.
Turafite amakenga kuko abarimyi batarine n'abasomyi ntibazoronke n'abasomyi bizozimba cyane.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komune Murambya intara ya Murambya nyene bavuga ko ingingo y'uko atantara zihanahana ibifungurwa n'imbuto iboheye mugonga barinyi. Ku ruhande rw'abasumi amakenga y'uko ibiciro by'ibifungurwa bizoduga umwanya n'umwanya ni yose nk'uko muza kubyumva handi hato. Ariko imbere y'idonido iyo nkuru ndabemere n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make kumwongere wa Ekleziya Katolika Papa Francis aza gushika mu gihugu cha Colombia kuri wa gatatu mu rugendo rw'iminsi itanu nk'uko yavyemereye ico gihugu mu ntango z'umwaka wa 2016 kuni cashika ku masezerano ahagarika intambara azokigendera. Mwibuke ko haiza mezi make abarwanyi b'umuhalifa FARC basinya amasezerano y'amahoro na leta ya Colombia yahagaritse intambara yari imaze imyaka irenga 50. Nyenubwiranda Francis na Vaticano baragize rero uruhara runini muri ivyo biganiro kugira ngo amahoro asubire kuyagwa muri ico gihugu co muri Amerika yo mu manuko. Naho ugo rugendo rushimikiye ku mahoro, Vaticano ivuga ko hari ibindi birenze ivyo rushize gushora gushikako muri ivyo hakaba harimwo kurwanya ubwicanyi nk'uko bishikirizwa n'intumwa ya Papa mu karere ka Amerika yepfo Guzman Caricuri. Umukuru w'urunani Rassemblement w'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yasavye abo bafatikanije kunga ubumwe gusugereza Perezida Joseph Kabila gushika aho yomoka agatanga ubutegetsi imbere y'uko umwaka wa 2017 uhera. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, Tshisekedi yamenyesheje ko atabindi biganiro biteze kuzojamwo n'ubutegetsi. Tshisekedi akabona ko hakwiye kuba ukubisikanya k'ubutegetsi no ku bohora igihugu imbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri uno mwaka turimo. Republika iharanira Demokarasi ya Congo tukibutsa kwiri mu ruhagarara rufatiye kumvo za politike gwatewe no kuguma ku butegetsi kwa Kabila inyuma y'aho ibirongo bibiri yemeregwa n'ibwirizwa nshingiro y'ico gihugu birangiriye itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 hari muri 2016. Radijuga Amerika mura twumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo ko ari kugataka ku Rwanda. Namwe bwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri ko mutwumva ku mirongo ya FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet hari wezi 3 akaburungu radio@vwa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VWA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Abanyagihugu muri komune Murambya intara ya Murambya nyene bafite amakenga yuko batazoronka imbuto zo gutera mu gatasi kimirije. Ayo nayo akabafatiye hanini kwizimba ry'ibifungurwa hari navyo basanzwe bikora ko igihe yakenewe imbuto no kudahanahana ibifungurwa hagati y'intara. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Murambya atubwira ivyinshi kuri ino nkuru.
Bamwe mu barimyi bo muri zone rya Rusera ya komine Murambya baratanguye ibikorwa byo guhanda bitegurira iteragira ry'imbuto zo mu gatasi ko muri kuno kwezi kw'icyenda. Ariko bavuga ko bari mu maganya yo kutaronka imbuto zimwe zimwe bivuye ko umwimbu wo mu mwaka uheze utagenze neza. Aba barimyi bavuga ko ibintu byunyurwa nuko izo mbuto zizimbye aho boziguriye. Isiguro bagyo zimba hamwe ningingo bavuga ko yafashwe n'abarongo intara ya Muramvya yo kudahanahana ibidandazwa n'izindi ntara
mu ntara ariho amategeko yuko utazuka kuzana ikintu ukuye mu yindi ntara uzane mu yindi ntara udandaza niho bigore kuronka ni buto ubu ntuzoshobora kuronka ibigori cyangwa ibiharage nk'umwaka muri ntara ino twamusa ibiharage bitukurana abitera ndazo bironga
abashitse naho baca bazimba cyane kubera abone ko atandi bizozana taso tuzorema tubironga ari nzara yatwishi yatunonosora
turafite amakenga kuko abarimye batarine n'abasumye bazoronka ngene basumye bizozimba cyane
ariko rero buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko arahakana ko batigeze babuza ihanahana ry'ibidandazwa n'izindi ntara icyo bikoze avuga ko bahimirije abanyagihugu ibijyanye n'itunganywa neza ry'umwimbu mu ntumbero yo kudasesagura kukaba nkako abadandaza ahanini basigura ko ikena ry'imbuto muri iyo zone rishobora kuva ku izimba ry'ibiciro ry'ibidandazwa iryo basigura ko imvo ari amakori y'umurengera batanga uyu numwe muri bo
ngiye kurangura naho birangura bizimbutse yubikuye byabonetse uva twetwe ntatwaro kumahe ubiguze igiciro icongerwa nuko amahirwe ndari ha munzira intara yayo yose renganya uri amahera ushitse ngana ndabaranguye kugihumbi ikiro cy'ibiharage ushika ngaha ukiriye nk'amajana atatu hano numva twe dushaka ku 15 usanga ibintu bizihinze tumaze wabigure neza kuko ntamahera nabo ntaba bafise
uyu mudandaza abandanya asaba ko nyabuna bogabanirizwa amakori
twebwe ikori cyo itanga kuko uri kuradandaza ntanzu ushobora kudandazamo tutanga dusitase umaze kugenda uwo muntu nyene uguriye abafite igitase none umaze gutanga igitase hose ukariha urumva muzana naho ukoroheza kugira ushike tarishi nk'ubugenda bwe mu ntara ya Gitega cyizi Muramvya ndari shitse hahari ndandariza ndari ndi shantu hatatu none urumva bo banyoroheje gute
ariko naha nyene buramatari w'intara ya Muramvya avuga ko amakori atangwa nkuko amategeko abitegekanya kandi ko kubwiwe atavuna nkuko bivugwa tumenyeshe ko zone rya Rusera isanzwe itarimwo ibitegwa mbumbarugo ahanini abanyagihugu baho barima igitegwa cibiraya hamwe n'ingano ari nacyo gituma buramatari w'intara ya Muramvya asaba abarimyi muri rusangi kugwiza umwimbu Emmanuel Niyungeko asigura ko byofasha ko abanyabujumbura basanzwe basumira muri iyo ntara batamarira ibidandazwa abanyagihugu
kumbure izimba ry'ibifungwa byoboneka mu ntara ya Muramvya kuri gicanke kiriya bivana ko intara ya Muramvya isanzwe yegera igisagara cya Bujumbura nayo isanzwe igaburira rero igisagara cya Bujumbura kuko bushimishije kuko ku minsi y'amasoko tugasanga hari amamodoka menshi cyane yaje mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'amasagara cya Gitega baza kurangura ibyo kurya mu ntara ya Muramvya yitwa bibima ariko kumbure uko kuntu hazaba bisaba benshi kumbure gusa ndabafite uburyo bwinshi burenge bwene gihugu mu ntara ya Muramvya rero umunyagihugu agurisha ko abona amahe amafaranga aboneka buce twosaba nuko kumbura bene gihugu bacu abo bananya kugwiza umwimbu gusura kugira ngo turabe yuko aboza gusuma abashe kuronka ibyo basura bishimishije gusumba yebo byo twagwana bafite uburyo bwinshi gusumba bene gihugu mu ntara ya Muramvya
muri rusange abanyagihugu bo mu ntara zitari nke bafite ikibazo cy'imbuto bivuye ku ruzuba rwatikije imirima mu mwaka uheze ariko intara ya Muramvya iri mu zari zaronse umwimbu kuko isanzwe yegereye ikibira mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse kuri uwo muco duhaye tuvengaho mu ntara ya Muramvya dukubitire mu ntara ya Cibitoke aho kuronka amazi ari nko kuronka umuzi wibuye Evariste Nzikobanya nka akora ijwi rya Amerika mu ntara ya Cibitoke Evariste mwiriwe
mwiriwe neza Diane
ubwo ukeneye bw'amazi maze igihe kingana gute ngaho mu ntara ya Cibitoke
ubu kene bumaze ukiringo cy'ukwezi kirenga aho mu ntara ya Cibitoke ariko nkuko abanyagihugu baho babivuga bavuga bati amazi ariko aracika heza imyaka myinshi ndetse rero mu gihe cy'ingo bigaca byunyuka aho mbere gushika ubu kugira uronka amazi nkuko mwaruheje kugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ari nko kurondera umuzi w'ibuye
ni mu mugwa mukuru wa ntara ya Cibitoke canke no mu yandi makomune ategereye mugwa mukuru naho ico kibazo kiriye
Mwiyazi mako mine nga Uganda isanzwe mu kiraya aho nta bukere bw'amazi buhari amazi araboneka kuko azavuye hejuru ma komine ya Mugwi ariko mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke hasanzwe haba n'abantu benshi amazi arakenye biri baboneka ko n'amabombo yumye yagadutse kera cyerekana yuko rero ubukene bw'amazi ari ntangere nuko abantu babona bagirira bafite amabido n'ibidumo n'indobo bagenda kurondera amazi aho yapura kure cyane yimba ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoro.
Evariste ni gikino ne kiwuza yuko ayo mazi ari mu za Rugombo ari mu za Buganda Rugombo ahagera.
Ikibuze kugira amazi ashike ngaho ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke n'ikinyene n'abanyagihugu bibaza reka n'abagije intwaro yo hasi bavuga bati icyo kibazo cyarabungitswe hejuru muri regidezo no mu butegetsi bw'intara cy'ibitoke ariko gushika n'ubu babona ko icyo kibazo kitaratorerwa umuti naho bavuga bati twe twaronse umuhango yuko rero bagiye kurondera amazi mu makomine ahanamiye icyo kiyaya cy'intara cy'ibitoke aha bakaba bari biteze amazi aturuka za Bukina na mabayi na Murwi na Mugina gushika n'ubura rwo kavuga bati ayo mazi nadushikire kugira ngo dushobore guhangana n'ibiza by'amazi yadutse kubera isuku rike.
Ni igiki kiriko kirakogwa hanimba hari n'ingaruka mbi zimaze kwibonekeza uziduciye ku masonga?
Ingaruka mbi zishobora kwibonekeza ni kidashobora cyatumye gitongora mu mafeze abanyagihugu bo ngaho mu Rugombo ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke rero bakavuga bati n'ubu aho imvura itasurira kidacakorera kirashobora kwaduka nimba atagikozwe. Twegereye rero umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara cy'ibitoke akaba yatwishyuye yuko batariza amaboko uburongozi bw'intara cy'ibitoke cyo kimwe n'ishyirahamwe regidezo risanzwe ritanga amazi bavuga yuko bari ko barakora ibishoboka byose kugira ngo amazi ahakenye aho umuntu aracitoke ashobore kuboneka mu maguru mashya.
Urakoze cyane gose Evariste nziko banyanka iyo nkuru turaza kwigaruka ko mu bundi buryo makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze nawe.
Ijugi Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikibazo cy'uburozi kiragisibije mu ntara ya Ruyigi. Abagira kuri bane ni bamaze gupfa nyuma yaho baririye uburozi mu mpera z'indwi iheze. Abari ubwo burozi bose bari hagati ya 30 na 40. Umenyeshamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana niwe yaciga nino ino nkuru.
Huko twabwiwe n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Gasenyi zone Busoro komine Bweru intara ya Ruyigi abanyagihugu bari ubwo burozi baburiye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Bavuga ko bari bagiye ku rubanza rw'ubugeni rwa mufitiye Gregori wo ku mutumba wa Gasenyi aho yararamutse ashingira umuhungu wiwe. Abambere batanguye kuremba ku munsi wa gatandatu aho babiri muri abo bavuye bacikanira ku ivuriro ry'i Busoro ku munsi w'Imana. Ubwira gatatu amakuru twarose avuga ko yacikaniye ku ivuriro rito ry'Inyarunazi aho yari karavurirwa. Ku ivuriro ry'i Busoro niho twasanze batatu mu bahagwariye baratubwira uko byagenze. Niyo Nizigiye Joseline aratubwira uko yafashe.
Muse nangura ubyumva tuye mu rubanza ari kuwa gatanu ariko nafashwe kuwa gatandatu wa saa tatu. Tanguye kumva ndibwa mu nda nkameneka umutwe ndabwira mama tuwari kumwe n'indagiye kuryama numva atari heza. Mama muhetse umwanya ntangura kuvomisi kumuguma ndemba muganga ifatwa nanumva imbeho nkategetwa nkumva umengo ni malariya.
Nijya imbere Donata arikeka ivyo yanduyemo.
Ngerageje kuraba ukuntu twafashe abantu benshi banyoye inzoga yitwa impeke iho usanga menga nibo bashekejwe cyane abandi banyoye izindi. Turumva ko mu nyuma bavuga ko bamerewe nabi ariko kuko ntibyabaye grave cyane.
Uwikwekwa gutanga ubwo burozi yavuye amenyekana hapfa kurara Benedigito mubanyi wamufitiye Gregori yari karashingira umuhungu we basanzwe bafitaniye amatati y'amatongo. Abarugira Diomedi umuforoma yakiriye abo bagwayi yatubwiye uko baje bameze.
Abantu bashyitse ku munsi wa gatandatu sahadi bezi joro haje baribwa mu nda bacibwamo bongera badaho tugerageza kubaha imiti turabavura mugabo gucibwamo ibihumbi byiyongera haheva haza kindi cyumviro kivuye mu banyagihugu bahaka tubaha imiti tubira yuko hari ibintu byo mu Kirundi. Ibintu badava byari ibintu bimeze nk'ibihimba by'insoragizo bazagize ingorane. Hariho n'ibindi n'indi produit tutashijwe kumenya neza yari imeze nk'amakoto.
Inyuma y'iby'ubuganga bwa kijambere kuvura abagwayi byavuye bihindura isura.
Ijyo ku mugoroba niho hatuka umuntu yemerera yuko yaba yarabaroze. Niho rero kintu cya mbere yatubwiye nuko kuko ari ukubagombora kugira ngo umuntu asigaye atarapfa ntabagipfa. Ya miti mwabonye yizanye byose abamoya z'ijyo araza yevuga uti impande yacu ibintu by'ibivugwa bizanye mu gasashi aravutiye umuti baranywa bose arabahereza. Nyuma mu gatondo nababagije kuva buca amaze kugenda kabi gucibwamo kabi mugabo kuva ku munsi wa gatandatu kwa mungu ku minota itatu itanu yahacya niko birirwa kuri toilette bacibwemo badaho.
Ibyo wa muforoma avuga biremezwa n'abagwaza.
Urumva baba baramuzanye hano bamushikanye baramubaza ati none wewe aba bantu urashobora kubagombora. Ngwe ko ndabakombora agira none wewe nta muntu asubira guhwera. Ngo ya bakiriye umuti ngo bawunywe ndewe ndabakomboye ngo nta muntu asubira guhwera.
Ngo navuga ko ari abarogeye.
Yavuga yuko atari we ngo atari bo yahama wihama uwo mubanyi.
Ngendaba nka Egide umukuru wa zone ya Busora ati
uyu pfa kurara yarabyiyemereye atankwa nariko hama gushikaho byose tubibona ku mugaragaro arabigira mbona nkubone arahana umuti abo bantu arabagombora n'ubu ntawe urasubira guhwera kandi yariyemereye yuko atamuntu adasubira gupfa.
Inyuma y'umuhingamo w'uno wa kabiri Sahushi Modesita umukenyezi wa Fakurara Benedigito yafashwe n'abanyagihugu aho bamusanganye intunduguru nyinshi mu mufuko. Abanyagihugu bamutegeze gusigura amatu y'ibivuvu afise muri uwo mufuko maze amenyesha ko hari imiti yo kuvura abantu. Nk'uko twavyiboneye abanyagihugu bamutegetse kurya ivyo bivuvu nawe abirengera ko. Inyuma y'amasaha abiri Modesita Sahushi yaciye yigorora arasezera isi. Umugabo we yemerera ko ari we yatanze ishano rirembeje abantu bashika 40 benshi bagizwe n'ugwaruka aracyafungiye ku biro vya zone Busoro kugira ngo amatoza abandanye. Ibweru muri komine ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Bakoze nawe Fidel Antoine Sabimana tuvere ronga hibweru duce dukubitira gato nya muri zone ya Kivumu iyo nayo kabiri muri komine Mugamba y'Intara ya Bururi mu Burundi aha abanyagihugu bo muri ako karere bahanze no kubura ivuriro n'ibitaro biri hafi kwera rero ubukene bw'amabarabara meza n'imisozi ihanamye abagwayi batabarizwa hakoreshejwe inderuzo bigatuma bashikira umuganga barenzye nk'uko muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Chrissy Munezero.
Dutwaye umuntu arebwe cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo.
Komine Mugamba ni imwe mu makomine agize intara ya Bururi. Kuhashitse ubwa mbere abona hari imitumba miremire ariko imwimwe nta biti byinshi iriko biturutse ku miriro hamwe n'inkukura. Iyo komine ya Mugamba igabuyemo amazone atandatu yose afite amavuriro mato mato kiretse zone Kivumu. Bukebuke Alexi ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe intwaro n'imibano muri komine Mugamba.
Zone ku zone hari ivuriro mugabe hari zone imwe rero itaruzura itararonka ivuriro ku banyagihugu barashifuza ku yandi mazone aho begeranye. Ubu numva abanyagihugu rero bo muri iyo zone birabagora ko ari abasanga hariho abagenda ibirometero birebi ugasanga mbere bari koranaja no kwivuza mu mavuriro yaba begereyemo yandi makomine atari no muri no komine yacu.
Cyo kimwe n'abandi Barundi abanyakivumu barakikwa n'amagara bagakenera kwitura muganga.
Nitwa Mparabanyi ndagwaye ukuguru kurangira ngo tukubyimba ha rero nikwete cyanke bandahise nkaje kwa muganga araho bamputunini nkagira mitende buhoro buhoro.
Niyo ugiye kwa muganga uja he?
Njinya kashasha cyanke muramba.
Urahashika none?
Ye haraho bandahika byase barandarika bikunze ko ntumbagira nkagenda
ngatika.
Utarika bandahika kundi ruzo batwara ku muntu agwaye.
Nkoro ugira impunge gako baba banyerera bakagutura hasi.
Ah none hari ukundi none ko atakunda ugira uko ubugwaye.
Abanyakivumo ngo baragira ingorane iyo hageze gutabariza indembe.
Imodoka ntishobora gushika ngaha atari muci. Iyo haba mu rushana imvura iri kwiragwa ntibashobora gushika ngaha. Gushikaho umuntu yivuze. Tugira ibiro metero bishika nka 30. Dutwaye umuntu arebwe cyangwa afashwe mu ijoro tumutwara ku nderuzo. Bwa bunyerere nibwo buca butubangamira.
Umukenyezi yimungeje amushira ku nderuzo.
Nk'iyo atagiye hakiri hari nyine wagenda agiye kwa ramitara amufata mu gihe mufatiye nk'ino ari muhira bagenda bamutera nk'uko nyine ku nderuzo.
Nayo ngo hamwe wakwegereza ivuriro abo banyakivumo wo kwiruhutsa.
Byomfashanye ni we ndi hafi ko ntumbagira ngashikaho n'ingoga.
Ku bwacu ibitaro byo tubaha gufi. Bagaheza bakaduha abaganga bakaduha n'imiti ikwiye icyo nacyo ni ivugwa cya leta niyo yodufasha.
Mu ntwaro ngo rikora araba kugene inyubakwa y'iryo vuriro ryo mu Kivumu yoherahezwa bakamenyesha abo barongoye ko batayobewe ingorane bagira iyo hageze kwivuza.
Birashika ari nk'umurwayi urumva muri icyo gihe kubera hari hasanga ata mabarabara ari hashika kubera imitumba usanga imisozi imitumba yo kumera Mugamba hari itorohereza ahantu hashobora guca ibaraba nicyo gihe abanyagihugu barahita bakamuterura ari umurwayi bakamushikana ku ivuri. Muri kazoza twe turafite umugambi w'uko twokubaka ibitaro byo kubakwa ngaho muri ino komine ya Mugamba.
Iyo komine ngo irakeneye kandi ko igitigiri cy'abavuzi bahakorera cyokongerezwa reka ngo bushima kuronka n'ibitaro byegamiye komine Mugamba. Ko gushika ubu abagwaye cyane bitura ibitaro biri Matana canke naho bakishikira mu igenda. Chrissy Munezero, Mugamba, kubwijwi rya Amerika.
Chrisi Munezero arakenuye kuri no wa kane impunzi z'abarundi za mbere zo mu ikambi ya Ndutiri mu gihugu cya Tanzania vyitezwe ko zizotangura gutahukanwa mu gihe rero abagera kuri 12,000 bamaze kwiyandikisha ko bashaka gutahuka hari uwundi muce wemeza ko hataragera umenyesha makuru wacu yarusha Pierre Claver niyo nkuru yavuganye n'izo mpande zose kugira ngo twumve iyi myiteguro igetse
Iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam yari yitabwiye n'umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi inyuma y'iyo nama umushikiranganji w'intore gati mu gihugu muri Tanzania Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere ku itariki 7 zo ku kwezi kw'icyenda Mwiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo
na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100
ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze mirongo miremire yabiyandikisha bashaka gutahuka ku munsi yandikisha abari hagati y'ijana n'amajana abiri igihe najayo hari yamaze kwiyandikisha abarenga 800 mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo ubu bageze ku 12,000 bashaka gutaha biyandikisha kugushaka kwabo natwe nka leta ico dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nkuko amategeko mpuzamakungu abidusaba ivyo mu Burundi umukuru w'ico gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cabo na mugenzanje w'intore ya gati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'icyenda aho ndizeye ko nabasigaye bazoca biyandikisha
hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi
uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ku gihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nkuko bivuga habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi
wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu la hasha
abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi sivyo na gato ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu c'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze byandikisha ku bwinshi kugushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha inguvu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangara ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bisabye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganji w'intore y'igati mu gihugu yitabye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu baco Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zirogira kandi ko n'amatungo yabo aconzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano Leta y'u Burundi ivuga kandi ko n'ibibanza bazoshikiramwo imbere yo kubajanwa mu mihana yabo byamaze gutegurwa reka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukije ko atari impunzi za mbere zizo bazitahutse kuko hari n'abandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hamwe no muri Congo amakuru dukura mu kambi y'impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko izo nazo ni gisagara cha Bujumbura intara ya Bujumbura Rural intara ya Makamba hamwe n'intara ya Rugigi aho ni naho havuye igice kinini c'impunzi zahungiye muri Tanzania naho biruko hari bamwe mu mpunzi twavuganye mu minsi heze abambere batanguye kwiyandikisha ngo batahukanwe bavuga ko batiteguriye gutahuka vuba unumwe muri bo
jewe ushaka gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera nahunze umutekano mubi n'umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara n'ubu nta na kunguvaka ntahana yopfuma anyita ama bakantwara ikiziga
Iyo kambi ya Nduta nirimo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka, hamaze kwiyandikisha hafi bihumbi 15 mu gihe hariyo impunzi zirenga ibihumbi 126. Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga ibihumbi 277 zikaba ziri mu makambi atatu. Cyeclavine Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Ino nkuru mushobora gusubira kumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya isase ni kiganiro c'amagara y'abantu. Kuri uno munsi rero mu vyerekeye kubungabunga amagara yacu turagaruka ku ngwara ya malaria igisibije mu kambi ya Mahama iri mu gihugu c'u Rwanda. Ni Desire Hatungimana kuri ijwi rya Amerika mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro c'uno munsi.
Ingwara ya malaria ni ingwara iri mu zica abantu benshi hano muri Afrika, na cyane cyane muri Afrika iri munsi ya Sahara. Iyo ngwara ntitoranya umuto canke uwukuze, ariko yivuwe kare irakira. Muganga Sirilo Ntaho Mpagaze aratubwira bimwe mu bimenyetso biyiranga n'ingene babitandukanya kugira bamenye koko ku muntu yafashwe.
Ibimenyetso bihari ni cyane cyane umuriro, hanyuma umuntu akakajugumira ntagire akayabagu. Ariko ibyo bimenyetso rero birashobora kuba bisangiye n'ibindi, ariko naho nyine cyane cyane akamenyeka n'umutwe. Ni ibyo bimenyetso navuga ahanini bisanzwe bihari mu gihe cy'urwaye malaria.
Umuntu abibonye rero cyihutirwa n'igiki?
Umuntu abibonye ibyo bimenyetso yoje kwa muganga, kuko kwa muganga niho baheze bakamenya yuko umuntu arwaye malaria, kuko malaria mu isanzwe tuyitora ubwoko bubiri. Navuga turaba mu mashini bita microscope canke tugakoresha igipimo cihuta ico bita test rapid. Hanyuma rero ico gihe turaheza tukabona yuko rwaye malaria, kuko mu bisanzwe ibyo nibyo OMS itubwira ko duteze gukurikiza uko kuntu kugira ngo tubone ko umuntu arwaye malaria. Nayo ubundi ibyo kuvura kubera wibajije ko afite ibyo bimenyetso gusa, mu bisanzwe ibyo ntibishika kenshi, kuko hari nawe usanga wihenze ukavura ibitari byo.
Muganga Ntaho Mpagaze amenyesha ko iyo ngwara vyoroshye kuyikingira, navyo bikaba bishobora gukogwa mu buryo butandukanye, hamwe n'umukena tovuga ngo yabuze ukuntu yikingira.
Ko gukinga nabo ku bwoko bubiri ni gukoresha imisegetera irimo umuti urama, ibintu twita musikere imprégné à durée durable. Iyo rero iraheza igafasha cyane igihe cyose bayijyamemo, kuko murazi yuko imibu yikinga cyane cyane ahantu hari ibizi, ahantu hari agahumbezi, uyu musegetera heza igafasha cyane.
Mu ikambi ya Mahama aho iyo ngwara ari iz'imbere mu ngwara zikarira impunzi, hari abamenyesha ko bafata imiti rimwe cyane kabiri, ariko ntibakire kandi bakemeza ko baba bayifashe uko umuganga yabibategetse. Muganga Sirilo Ntaho Mpagaze amenyesha ko kenshi abantu babesha ngo imiti bayifashe neza kandi atari byo, aricyo gituma hari habi imiti atacimarira.
Ahanini arakubwira ko yayifashe ari ugasanga iyo miti ayisangiye n'ubundi, rero umaze kuyisangira n'ubundi kire ntiheza ngo bikwiye, canke ugasanga arayifashe hanyuma akayogwa kirimwe canke zibiri, aho muri icyo gihe ntumva ngo afashe umuti neza. Rero biraheza bikatugora neza kugira ngo tumenye yuko, na cyane cyane abantu baba batakurikiranye neza kwa muganga ngo tumenye yuko yabaye resistance cyangwa itabaye.
Muganga Ntaho Mpagaze aremeza ko ubuzima bubi abantu baba babayemwo butuma bafungura nabi, bishobora gutuma imiti isendwa, kuko muri icyo gihe umubiri utakaza ingufu zo kwigwanira.
Murazi yuko gufungura ari byo bifasha kugira ngo umubiri wigwanire. Iyo rero umubiri udafite abasirikare bakwiye kubera ataba yafunguye neza, ni ukuvuga ko indwara yose aja kugwara iraheza ikamusinzikaza gusumba umwe yarafusanzwe afise ubuzima bumeze neza. Nacyo gituma kumubona nabo bwini bibiri ya mbere y'abana afite imyaka itarenga itanu n'abagore babibungenze, murumva cyane yuko nabo bari muri iyo migwi ya vulnerability. Rero nabo bantu bandi basanzwe atemerewe ibi binavuze, n'abantu kuvuga barya nabi, abantu bagenda no mugira wa sida, abo nabo nyine bari mu migwi ihambaye ituma iyagwaye indwara yera yose imusinzikaza. Nacyo gituma umuti wa mbere wari uko boronka ibyo bagiye bagira amagara meza akajya kugwara iyo ndwara ya malaria, mugabo asanzwe afite ubuzima bwegeranye bumeze neza.
Iyo ndwara ya malaria irava no kwisukurike nk'uko muganga Sirilo Ntaho Mpagaze abimenyesha. Mu kuyirinda asaba abantu gukura ibidengeri by'amazi cyangwa amashamba abayegereye aho baba, kuko ariho imibu yinyegeza ikanaharondokera. Ahari abantu benshi nko mu mashuri cyangwa mu makambi y'impunzi, bovyitwararika cyane kuko bimaze kuboneka ko haba gusigana ugasanga isuku ntirishemeye ya mibu igacironka himenera.
Arakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru ya duteguri akabino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mari kumwe natwe tubashimire Etienne na Hazwi na Innocent Kimenyi mari kumwe tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu.